Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Reverien Bazikamwe.
Todomire mani rambo na niwari mubu hinga bugivju matuma madri alashukira ndawa hae mwiri watuti bagenzi mwese mudukurikira kurira diyo Nzamba Gatega Kawe. Tulikumusi musi wakane igene kerezo ya chumi kwezi kuchumi na kabina wako mwina mirongi biri. Ama kilu tugira tubashikirize aza kubahaga ze kuhunguru nguru zikurikira. Umusi mhuza makungu wahadi uwe kubahiriza agataya kazi na munu ushite mugihe mu Burundi agataya kazi na munu kifashe na alitane abarenga minungutanu nivuwa maze kumenyeka na koba anyuru jwe muru yungaka gusa murada kubikirikira murano makuru. Mwibo hero jimu inga havugwa ikibazo chawa nyororo benshi batakigiri saganirizo ngo bikava nuko imanza zitewa gucibwa na vyonyene twabibate guri. Abakozi ba izabu barasaba agashara kabo amaze amezi atatu bataronswa ariko ngo bakaba batarabwirwa igituma bakibaza ko vyoba biva ku kutumvikana hagati y'abarongoye ico kigo mukanya ni donido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ibohero ry'umuyinga ngo rirangwamwo abanyororo b'umurengera abahafungiwe bakaba badafise isaganirizo ubwo bwinshi bw'abafungwa bukaba buva mu guteba kw'imanza nk'uko amakuru atandukanye radio Nzamba ya Rose avyemeza tubibaza oso prospere.
Muri iryo bohero hari abanyororo barenga 530 kandi ryagenewe kwakira abatarenga 300 nk'uko amakuru atandukanye radio Nzamba ya Rose avyemeza. Muri abo bafungiwe muri iryo bohero abarenga 480 na bagabo. Muri bo 393 bakaba baraciriwe imanza, 96 nabo bakaba bafunzwe iby'agateganyo. Abakenyezi nabo bangana 45, abarenga 30 bakaba baraciriwe imanza, 12 nabo bakaba bataracirwa imanza. Muri iryo bohero kandi hari n'abana b'inzo ya 5 bari kumwe na banyina babo. Umwe mubize iby'amategeko yavuganye na Radio Nzamba akavuga ko ibitigiri by'umurengera biri muri iryo bohero ry'umuyinga bifite insiguro zibiri. Ubwa mbere ngo nuko hari abacamanza badindiza imanza z'abantu bafunzwe. Imbo ya kabiri ngo nuko abacamanza bamwe bihutira gushyira mu ibohero abantu kandi muri abo bafungwa harimwo abo bigaragara ko baba bakoze ibyaha bito cyane bashobora gukurikiranwa ko bidegembya. Ni mu gihe mushiranga y'ubutungane aheruka gusaba abarongo ya masentare kuba mu kiringo cy'amezi abiri babe barahejeje imanza z'abanyororo zitaracika. Uyu mushirangangi yabishyikirije mu ntara ya Gitega mu ntango y'ukwezi kw'icyenda. Yari yagendeye abanyororo bo muri iyo ntara aho yasanze atasaganirizo mu bushya bafungiwemo ku bwinshi.
Arakoze na oso prosperi nzisabira tukiri muri ico gisata c'ubutungane. Abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu barakwije imisi 416 kuri uyu wa kane bakaba bafatiwe ibubanza mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze bakaba bagirizwa gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho igihe bo bari bagiye gukora inkuru ijanye n'umutekano wari wahungabanye ibubanzi musigati aho hari umugwi wabitwaje ibigwanisho wari wateye uri kuratana mu mitwe n'igisirikare c'u Burundi. Nabo akabari Agnes, Christine, Egide na Terence bose bakaba bagirizwa icyaha kimwe. Turabandanya nano makuru igenekerezo rya 10 kigarama uku mwaka utashe harahimbazwa umunsi wahariwe agateka kaje na muntu. Uwo munsi mukuru washinzwe inyuma y'ingwano igira kabiri y'isi ukaba waje wiyamiriza amabi yakorewe kiremwa muntu muri iyo ntambara. Odasi nimbona aratubwira ibijanye n'uwo munsi.
Igenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2001 1948 ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu nama yabyo yabereye Paris mu gihugu cy'u Bufaransa niho byashinga ko iyo tariki ihariwe umunsi mukuru mpuzamakungu ku bijyanye n'agateka kazi na muntu. Icyo gihe ingwano igira kabiri y'isi yari ihejeje kurangira. abari muri iyo nama bumvikanye ko kiremwa muntu itegerezwa kuja imbere y'ibindi byose mu gukingirwa n'amategeko mpuzamakungu. Urwandiko rwasohotse inyuma iyo nama rufise amateka ahambaye muri kahise, kuko rwaje rutera ibyatsi amabi yakozwe mu ngwano igira kabiri y'isi. Ariko rero imbere y'ayo masezerano hari bihugu bimwe bimwe byarashinze amategeko yubahiriza kiremwa muntu, aho tukaba twovuga nk'igihugu cy'Ubufaransa cyayashyizeho mu mwaka w'1789, ni ukuvuga imyaka 159 imbere yayo. Iryo tegeko rivuga riti abantu bose bavuka bidegembya kandi bangana imbere y'amategeko. Iryo tegeko ni naryo mbere ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryogereye ko rica riba itegeko mpuzamakungu ngenderwa ko ku bihugu byose kuva icyo gihe gushika uno munsi. Guhimbaza rero uwo munsi mukuru n'akaryo ko kwikebuka kw'ibihugu kukungene agateka kazi na muntu kifashe mu bihugu byo ku isi nzima.
Arakoze nawe dasi, nimbona uwo munsi rero mu Burundi ngo kabushitse harangwa amabi menshi akoregwa abarundi bishikirizwa na Armeri niyongera rongoye akatsi Burundi yahamenyesha ko muri uno mwaka honyine abantu baharugwa 326 basinzikarije ubuzima, 59 baranyuruzwa bagenda mazima yongo n'abandi isinzi bafungwa bidakurikije amategeko. Kurikira umushingwa manza Armeri niyongere.
Kuri uyu munsi mukuru w'agateka kazi na muntu uhimbajwe inshuro ya 72 usanze abarundi mu mwiheburo kubera amabi bakoregwa mu bwoba bwinshi, kudahana ibyaha bikogwa cyane cyane n'inzego za leta zifatikanije n'ugwaruka rw'imbonerakure. Iryo hohoterwa bakoregwa rikaba risinzikaza agateka kabo, aho bamwe banyuruzwa abandi bakagenda amazima yonga, imiryango yabo ntimenye ko bariho canke bishwe, abandi bagahagarikwa bagafungwa hadakurikijwe amategeko, abakenyezi n'abigeme bagafatwa ku nguvu, abandi bagasinzikariza ubuzima arivyo bita torture n'ayandi mabi. Kuri uyu munsi mpuzamakungu w'agateka kazi na muntu twasohoye icegeranyo cerekana ingene agateka kazi na muntu kifashe muri uyu mwaka 2020. Mu matohoza twagize twasanze abantu 368 barahohotewe ubuzima arivyo bita torture n'inzego za leta, abantu 59 baranyurujwe hama baricwa, harimwo n'ivyo kugenda mazima yongo abantu ntibamenye irengero ryabo, abantu 281 barahagaritswe hama barapfungwa hadakurikijwe amategeko. Muri abo benshi nabari mu mugambwe utavuga rumwe na leta CNR ukwa gatogwasa, hamwe n'abakinyizi n'abigeme bafashwe ku nguvu bagera kuri 33.
Uyo mushingwa manza ari mu baharanira gateka kazi na muntu asaba leta guhagarika vyihuta iryo honyangwa ry'agateka kazi na muntu abarundi basubire kubaho bidegemvya.
Twasavye leta y'u Burundi guhagarika honyangwa ry'agateka kazi na muntu hama ikurikirane abakora ayo mabi. Twasavye abafasha u Burundi gukurikiranira hafi isinzikazo y'agateka kazi na muntu hama bugumize ijisho ku Burundi. Twasavye n'abaserukiye ibihugu byabo bari mu Burundi gukurikiranira hafi ihohoterwa rikorerwa abarundi mu gihugu cyose, hama basaba ibiganiro na leta y'u Burundi bavugane ingene ivyo vyaha biri kubirakorerwa abarundi vyo hagarara.
Niyihe nyifato ujejwe gufasha uwakorewe amabi afatiye ku gitsina yogira? Ni ngombwa kwegera uwakorewe amabi afatiye ku gitsina ukamusaba ko umufasha ku bibazo byihutirwa nko kumunyarukana kwa muganga no kwitura inyamiramabi kugira yumve ko ashigikiwe. Amakuru ari buguhe yose utegerezwa kuyakoresha mu ibanga kugira ngo agume akwizigiye, ni no ku neza y'umutekano wiwe. Utegerezwa kuraba kandi ko mwese babiri muri mu mutekano aho muri ko muraganirira. Mu gihe naho ubonye ko ivyo uri kurafasha uwakorewe amabi afatiye ku gitsina bitariko bifata intumbero nyayo, wohanuza abahinga mu vy'amabi afatiye ku gitsina.
Ako na akamu kahajui inzamba agateka kawe ifadikanije na MFFPS umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Turabandanya n'amakuru twabateguriye. Hari imisore ibiri yo mu mugambwe SNDDFT difungiwe mu gashoka komine Matana mu ntara ya Bururi kuva kuri uyu wa kabiri. Amakuru avangahe Matana amenyesha ko iyo misore yafashwe irikira kizura mu ijoro. Ayo makuru akavuga ko igipolisi cyatabajwe n'abariko barahohoterwa n'izo mbonera kure idonido na Berancil nini nahazwe.
Sore ni Jackson Sabushimike na Niyongabo Egide bafashwe ku munsi wa kabiri mu ijoro ry'uwa mbere ishya kuwa kabiri ku mutumba Gitanga wo muri komine Matana. Makuru avaho i Matana amenyesha ko igipolisi cyatabajwe kubera induru y'abariko barakubitwa. Aho nabo bakaba baguye mu byara by'ugo rwaruka kumugambwe SNDD FDD uriko rakizura nabo bataje. Abo bakubiswe bakaba baranakomerekejwe cyane nk'uko amakuru avaho muri komine Matana abivuga. Urongoye igipolisi muri komine Matana akaba yaciye abahagarika, ubu bakaba bafungiye mu gashoki igipolisi cya komine Matana. Naho biruko abarongoye umugambo SNDD-FDD muri komine Matana buba bariko baragerageza gutera ubwoba uwarongoye igipolisi muri komine Matana ngo arekure izo mbonera kure. Amakuru atanga n'abari i Matana akavuga ko muri uwo mugambwe bavuga ko izo mbonera kure zari mu bikorwa by'umutekano. Ibyo Bondo Michel arongoye igipolisi aho muri komine Matana atumva. Batatu mu bakomeretse bariko bavurirwa ku bitaro bya Matana. Ababa aho muri iyo micungararo bagasaba ko aho kubarekura izo mbonera kure zoshengezwa mbere y'ubutungane. Uruganda rwa Radio Inzamba rukaba rwarondeye Aster Bizindavyi umunyabanga mukuru w'umugambwe SNDD-FDD muri iyo ntara ruramukena.
Abakozi b'igisata ca leta kijejwe kwiga no gukora ubushakashatsi mu bijanye n'ubworozi hamwe no gutanga imbuto zirobanuye izabu bamaze amezi atatu bataronswa agahembo kabo. Imvuzo bazituma batariko bararonswa ako gahembo kabo ngo nukutumvikana kuhari kwico gisata hamwe n'ubushikiranganji bw'abakozi ba leta kubijanye n'iyinjizwa mu kazi ry'abakozi bashasha. Abakozi ba izabu bo bakavuga ko bariko bagwa mu mporero. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Bonfils Niyongere.
Abakozi b'igisata izabu kirero kwiga no gukora ubushakashatsi mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi no gutanga imbuto zirobanuye mu Burundi izabu bamaze amezi atatu bataronswa imishahara yabo. Amakuru atangwa n'amasoko ya Radio Inzamba agateka kawe muri izabu amenyesha ko kubona bamaze amezi atatu bataronswa imishahara yabo byaba byatumwe ahanini n'uko abategetsi bo muri izabu bahaye akazi abakozi bashasha indwi batahawe urusha n'ubushikiranganji bw'abakozi ba leta. Ubwo nabwo bwa bwategetse abatwara izabu gutanga intonde z'abahembwa havuyemo abo bakozi bashasha. Umuyobozi mukuru wa izabu Dr. Alfred niyo kwishimira ivyo akaba yari yabyemeye. Yamara Mufasoni Fabiola Nibi arongoye igisata cy'intwaro n'ubutunzi akaba bivugwa ko we yoba yabyamiriye kure. Nyabuna akavuga ko kugwa ko abakukuruke baronka amafaranga bita mu Gifaransa indemnité de fin de carrière bakaba bayaronswa mu kiringo cy'imyaka itanu. Ayo mafaranga bayahawe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu mu ntumbero yo kugira ngo abakozi b'igisata izabu ntibagume bagenda gukora mu yandi mashiri hamwe no mu bindi bisata. Abakozi ba izabu bakabona ko ibyo gukuraho ubwo burusho buhabwa abakukuruke bitari ngombwa kuko babihawe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu bakavuga ko iryo tegeko ari ntabanduka. Ayo makuru nyene akavuga ko umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema yoba ashaka kandi ko ikigo izabu gikugwa ko ubasha bwo kwigenga mu by'ubutunzi kikakukira ubushikiranganji bw'abakozi ba leta. Abakozi bayiza bakavuga ko ubasha bwo kwigenga mu by'ubutunzi bituma bakora ubushakashatsi neza mu ntumbero kugira ngo abarundi bose bafungure neza kandi babeho neza. Abakozi bayiza bo basaba umushikiranganji w'ubumye n'ubworozi Deogide Rurema kureka gukuraho ubusho bw'abakozi bayiza bo, bagasaba abarongoye igisata izabo gutorera inyishu ico kibazo gituma bagira ibirarane by'imishahara batararonswa kugira ngo baheraheze neza umwaka w'2020. Ahamagawe n'uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa Radio Inzamba gateka kawe, umuyobozi mukuru wa Izabu Dr. Alfred niyo kwishimira avuga ko ayo makuru atayazi, yatumenyesheje ko nyabuna twokwegera abaduhaye amakuru bakatubwira n'ibindi.
Ningaha dusozerera amakuru twari twabateguye kubashikiriza. Mwakoze mwese mwafasha umwanya wo kuyakurikira. Bagenzanje b'uruganda rwa Radio Inzamba begeranije ano makuru, ndabibakenguruke hamwe na Tudumire Manirambo na yari muhunga bw'ivyuma yatumye amajwi bashikira devere bazikemwe n'abashikirije ano makuru. Twese hamwe turabifurije kuranirwa iwanyu, mugira amahoro.